mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miliwe neza nchuti, muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa ndwi muri 2017, Brisi ya 18, muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo, ibiganiro by'uno mwanya, ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutamba icyo kintu n'icyo kintu ca mbere kituravishinga
uyu numfasoni Renilde ndayishimiye aramutswa komine Kabezi ntara ya Bujumbura avuga ko ibazo c'amazi yo komine ifise iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'idonyido y'ivyo tubafitiye byose mbanze ndabwire muri make ko mu gihe leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika iri kwiriga uburyo bwo kugabanya imfashanyo isanzwe itanga ku mugabane wa Afrika ibazo ari byinshi kwijanye n'amafaranga isanzwe ihereza igihugu cha Sudani y'umanuko umugambi washikirijwe na Rex Tillerson na Jeje Migenderani ya Amerika n'ayandi makungu utegekanya kugabanya iyo mfashanyo gushika ku bice 40% by'amafaranga Amerika icisha mu ishyirahamwe ryayo USAID icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijeje kwiga imigambi mu makungu havuga ko bigoye kugira Amerika yirengagize ibazo biri muri Sudani y'umanuko na rijya ngo ariyo yagize uruhara rukomeye mu kwikukira kw'ico gihugu hari mu 2011 mwamenya ko ibiro vya perezida wa Amerika vyatangaje mu mpera z'iyindwi iheze ko Amerika itegekanya gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 639 z'amadolari y'amanyamerika agenewe gufasha ibihugu vya Sudani y'umanuko, Nigeria, Somalia na Yemen bisanzwe byugarijwe n'inzara. Abagize inama nshinga mateka ya Amerika ku mpande zose bavuga ko bahakaniye leta kugabanya ayo mafaranga ahubwo nyabuna bariko bayisaba ko ayo mahera yo kongerezwa. Muri Siriya amashamwe y'abaharanira gateka kazi na muntu amenyesha ko agahengwe k'intambara katangajwe mu ntara zitatu ziri mu bumanuko bw'igihugu katubahirijwe neza ivyo ngo ni mu gihe leta ya Siriya hamwe n'abarwanyi batavuga rumwe nayo bari mu myiteguro yo gutangura igice ca nyuma c'ibiganiro vy'amahoro bishigikiwe na ONU bitegekanya guheza intambara imaze imyaka 6 aho muri Siriya. Agahengwe k'intambara kashizweho inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abaserukira Amerika, Uburusiya na Jordania mu ndwi iheze aho bari mu nama y'umurwi G20 tugizwe n'ibihugu vya rutura mu butunzi mu gihugu c'Ubudagi mu gihe userukira leta yari yatangaje ko biteguye kwakira ingingo yose yoza itora umuti uciye mu mahoro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo batangaje ko ivyavuye muri ivyo biganiro batavyemera bavuga ko zari inama zibanga hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu. Kuruno wa mbere ni habaserukira leta ya Siria hamwe n'abatavuga rumwe nayo bahurira mu biganiro vy'amahoro vyatunganijwe n'ishira hamwe mpuzamakungu ONU i Geneve mu Swisse. Muri make kandi umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abad yatangaje ku mugaragaro ko umuhari wa leta ya Kiislamu watudijwe mu ntara ya Mosul. Abadi yavuze ko ari insinzi ku gahotoro ihohoterwa n'iterabwoba. Mu ijambo yaraye ashikirije ari mu gisagara ca Mosul, umushikiranganji wa mbere wa Iraq yavuze ko naho biruko igihugu kigifise ibibazo kigihanganye navyo muri byo hakaba harimo gutuza utugwi duto duto two muhari tukiri hirya no hino mu gihugu kandi ngo tubandanya kudurumbanya umutekano. Igisirikare ca leta zumwe za Amerika carakeje igisirikare ca Iraq kuri iyo ntsinzi mu kuvuga ko ubu igisagara ca Mosul kiri mu minwe y'igisirikare ca leta ngo nubwo hagisigaye abagwanyi bacinyegeje mu bisagara bitandukanye. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene turumvikana ku murongo wa FM ari wijana 4.3. Abarijya nino mushobora kumva ibiganiro byacu muceye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezitatu@radioyacu.com. Ku rugaga rwa Facebook turabashikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'inkuru tuba twabakoreye urubuga rwacu akaba ari VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu uwo munsi ushitse mu gihe mu gihugu cyo Burundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose mu myaka 55 iheze leta yo mu Burundi hamagarira abanyagihugu gukoresha uburyo bwo kugabanya imvyaro kugira ngo bashobore guhangana n'ico kibazo iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho abanyagihugu bo muri commune Kabezi ntara ya Bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi kiyaga Tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo byega bati umwanya n'umwanya kurera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati kibazo turakizi vuba tugiye kugitorera umuti ariko mube murabangiriye umunyamakuru wacu Diane Ndonse atugire kumuriri w'ino nkuru
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa commune Kabezi nyene bavuga ko imisi 5 ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isa 12 z'agatondo aba yamaze gukama abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isa 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubwira ko amasaha 8 hamasaha 10 zigeze kashatuza twayaronsa arya Amerika natukanayabura tugataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronka tuyarose naho ni Imana
mucamusubira kuryama
bukeye mu gitondo sinka n'ituryama kashatugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene
kwego ino mukabezi harabajya amasaha 2 saa 3 ni kuvuga rezo saa 3 uciyuryama Sahindwi usubyuhuza kuvoma.
Ntabwo bamugira bukuja kuvoma mu ijoro none.
Ubwo burabugira ukapfa gutimbiswa apfa kugera nyamba ari so muhuye, nyamba kikwitse ukagenda ntakundi. None ngo kirana.
Abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mutugezi two mu myonga. Hari kukagezi kitwa kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi. Ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvi kinogo kugira ngo aronka atega gucyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi aka kagezi aci ruhande y'ivuriro rito iryo mu Kabezi Umuntu yihweje asa natacu umuntu yo yakoza ariko nubwo biruko harabariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye
amazi muvoma naye
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gutya
eh none ko atayandi dufise
gitondo barayatekesha mugabo nkubu bacha bayakoresha ikindi dukobwa nko koza amasahani no kumesura
je nambo numengo uri kuravoma
Ego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo bwa dushatiza amatafari
amazi nkabi yasize mu nzu abantu nani bahora bayano
barayano
iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa
Komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico
Nisawa
Nisawa
waje kumesurira hano wacupuye
Tsempuye aho harukuru muri Japo muri Kabezi basi
kwaje kumesurira ino nta amazi mufise
oya hamabomba arakama
none aya aye muyamesuriramo mukongera mukayavoma
ego turapfuma
ushitse muri cyo yakoresha gute
turayakoresha nk'ibyo guteka kuhagira abana
nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho
amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha uko amazi giye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura ku bantu biyifise amazi ntabura mwako abantu kwege bato bato amazi turayabura
muyabura kubera iki none
amazi tuyabura ku buryo bwo kwitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufite Tanganyika nyasa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaho ariko baravoma bubongera bamesura
ariko rero musitanteri wa commune Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo commune atamasoko y'amazi ifise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga
komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ajyo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo ariko uye tufatishwe na ishiramwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukuma dudodora hijya no hino kugira turonke yabagira neza badufasha ko icyo kintu cya mbere kiturajishinga
icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isukurike Mukuru Mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe ahatanga karorero ko abantu 70 mu kiryo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza
kwayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umutsafu w'amazi tumwe kubera tawadukura amazi meza aha nta misisigaye itadufase korera mukumunani harageze koretse dufata rero
komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho Bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara yakorera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse inkuru imwe ivugwa mu ikambi nuko ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi pama muri uku kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azorafasha impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda yo mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo kwisumira ibifungurwa bitandukanye bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko bazohabwa isoko ryo kuzabaradandaza imfungurwa kugira ngo vyorohe umunyamakuru wacu mu Rusenda Vedaste Ngabo niwe tubazino nkuru
Ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Kirampe ba Emmanuel atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge
cyo gitekerezo cyavu ikukuntu abantu sanga bagomba bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabuzizi na wundi nawe yabuze amaboyi yundi nawe bamwivye ivyo rero bashatse kubipunguza none habagaca babona ko nabakozi bakora ku bya mabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi
Shimirimana Tade ni shefu wa viraje ya 32 yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rurinda arashimira pa munahase bagiye gutangiza ikarita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rurinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda
icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baje hakujya ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo kandi ikindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu keshi bahora babiba ubu kubuhinga numvise buhari nuko azogenda gazakurayo injyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaha gasubira kugenda kugira ante gutorizina
kubw'Imana Jean Claude n'umunyamabanga wa komite nyobozi inkambi yo mu Rusenda atangaza ko igahunda guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa 7 igiye gufasha n'abashefu b'amavillage bari basanzwe bakorera ubushake dore ko haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini yazashigwamo ibiribwa impunzi zizajya zihaha
nk'iyi gahunda batuzaniye kugwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo ga hahandi twahora dukora rukwitanga tutangure gakoronka natwe duke biciye mu gukoteresheriza cyanke mu gukotesha izi mangazini ku bakomeretsi bazabinjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two kwitanga gashahara no kubanyagihugu dusanzwe turongoye turabona ko bafite akamaro kanini kuko akazi kaziyongera kuko ifoire yahoriba mu minsi 5 urumva bahora baronka akazi mu minsi 5 hazoca hiyongera ko nabazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko tuzuba dutangura gusoma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi
biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini 18 mu gwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira nkuko twabibwiwe na Emmanuel Ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda
bashatse gufunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose uko tuyafise ari atanu muri Senda aho hazoba hafise amabutike ashika umunani tukaca tuja mu Rurinda hazoba hari butike zitatu mu gatunguru ya mbere hazoba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazoba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zoba ari butike 18 mugabo mu Rusenda kubera ariho hakuru niho bashize butike nyinshi 8
aya makarita y'ikoranabuhanga akaba azashyirwaho amadolari 15 ya Amerika amafaranga ashyiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu yari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziba mu Rusenda mu rwego rwo guhahisha bedasenga bo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda
Misi yose nkano mango mukurikirana igice ikiganiro caba icabanyedini bagona kubibazo bitandukanye dusanga mu ntara z'u Burundi uno musi mukurikirana igice ca kabice kiyago gifatiye ku masengero yubakwa hagati mu makartie mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro niwe akiremesheje mu ntara ya Gitega tumuhe mikro
Ego Diana nkuko hejeje kubimenyesha iki ni gice ca kabiri turi hano mu ntara ya Gitega nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umujyango w'abayislamu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije Sheikh Said
Mahoro cyane
ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije neza Pasteur
Mwaramutse
ndi kumwe kandi n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega umushenga naye nibigira Gérard ndabaramukije
ndabarakije nanje kandi ndabashima no kutumwadutumwe makino kiganiro
tutaninze guteba reka duhere ku muhanuzi mukuru wa buramatari mu gice ca mbere ca kino kiganiro twaraganiriye n'abarongoye amadini atandukanye hano mu ntara ya Gitega mbere turaganira na bamwe mu banyagigo bo muri ntara ya Gitega baratubwira yuko kujya bahamagara bakoresheje ikengeri novuga mu ba katolika mu ba porotinao amakesha canke ibikorane bitandukanye kuba islamu naho ukuntu bahamagara gusenga mu gicugu canke mu gaturuturu yuko bamwe nabandi batavyakira neza mbiga nkamwe bwe mu ntwaro niko namwe bwe mubibona
ego murakoze cyane nkuko mujeje kubivuga muti abanyagubeshi baravyidogera ati kandi naba nabandi bakavuga bati n'urwo ntivyo binyuranye n'amategeko kubera yuko bariko barabuza abandi agatiro murazi yuko leta y'u Burundi tuvuga yuko nta dini ihengamirako bimwe bitamu gifaransa la laïcité de l'état ugasanga tuvuga tuti mwese nimukore mwubahana hagati yanyu mwubaha nibikorwa by'abandi tukavuga tuti kirazira yuko umwe yinjira mu bikorwa by'uwundi umwe sivyo ariko arakora yumve yuko atiza kubahiriza uburenganzira bw'uwundi hari tuvuga tuti by'ukuri nk'ubu umuntu atiza amasengesho mu ijoro agasenga neza aririmba neza yihimana ntiyo kwiye kuvya uruwundi mugashizemmo nk'ingoma zo mu ijoro saa 6 y'ijoro saa 9 y'ijoro murazi yuko by'ukuri abagoye abo bandi mugabo turavye nk'abayisilamu n'abakatolika ijya saha beshi habageze kuvyuka kandi usanga abantu babimenyereye rero nizo twama tubahamagarira mise yose yuko muvyo bakora byose bumve yuko baterezwa kubaha ivyandibuka barakora kandi turashima yuko mu manama tuza turagirana by'ukuri baratwemera yuko boza barakwirikiza ariko riki novuga niki ikitugura twegwe mu ntwaro niki
inge gato imbere ko tugaruka ngaho ku kibagora ego pastori mwebwe bigiye muri ko muratanguza amashengero mu makomine atandukanye mbere no mu makartie nimba tari banga nigiki murabira kugira mushire ishengero kanaka ahantu nigiki gituma nyene mumva mu wishirangaho onye
kugira ngo ishengero ribe aho hantu no kuba ngubuho amategeko amashasha baravuga yuko uraba ishengero riraho nirindi hagati ishengero nirindi ukarabara distance umwanya uhari rero muri ico gihe uraraba yuko ufise abantu mufise kwizera kumwe aho hantu cyangwa ugomba kwigisha kwizera aho hantu kwawe rero maze kubona yuko icyo kintu gishoboka ucuronde ugira uburyo bwo kurondera ngire buhasha kuhashika kugira ngo abo bantu bafise kwizera kwawe borohegwe ntibagikure gusengera ahantu kure bashobore no kukumvisha no kwigisha kwizera kwabo abo bantu babaho hantu
biraboneka yuko muraba cyane ahantu hari bisagara n'ukuvuga ahantu hari abantu benshi akaba ariho muca mushira nk'urushengero ntimubona ko abo benshi nyene aribo bazokumva ahubwo bitanguye kubagora
ego ndashobora kwishura kuri icyo kibazo mu bisanzwe abumva ko bibagora na badashaka kwemera kwa kwizera gushasha nuvuga ngo bavuga bati iki kintu gishasha titugishaka mu bisanzwe abantu benshi ntibashaka impinduka ntibashaka ibintu bishasha rero imisi ya mbere barabigwanya ariko ngo ndakubwire yuko igihe aho hantu hagwiriye abantu bumva kwa kwizera kwawe bituma ahubwo banezerwa yuko boroherejwe kugira ngo bashire gusengera ahantu hafi yaho basanzwe baba ababigwanya ntusanga ari benshi cyane usanga bajya abantu badashobora kwihangana ngo bihanganire ikintu bobo batemera nicyo gituma uco usanga abantu benshi bavuga bati no ntitubyemera ibindi tubishaka kubera iki ntibashaka icyo kintu gishatse kugiza abantu bari
ego shehe ari iki kibazo cyo kuba abantu badasangiye ukwizera nk'akarero ko muri quartier Musinzira bamwe bavuze yuko badashaka yuko muza murahamagaza aba islamu banyu ajya amasaha yo mwijuro niyo uriko buraca mbega mwebwe ubunye mukora gute muri quartier bikogwa vyanyu birabandanya ntubona ko ari inzitizi canke kwa kwihanganira tuko turavuga ubunye kutariko kuraba nkuko vyategerezwa
yego murakoze twebwe mu bisanzwe ibikogwa vyacu birabandanya ukuri kwamye kandi nta inzitizi tubona ngira ngo hari mu ntango mugabo uko umwanyu hacha niko ngira ngo nabonye ne bamenyera babona ko ari bisanzwe kuko buriye hariho nk'umuntu kutihanganira umuntu ushaka kubona nk'umuntu mutambaye ico kimwe kikaba ari ikintu cy'ambere gigutuma wumenga umwikeka cyangwa umubona ukundi cyangwa umwiyumvira ukundi ivyo rero ni ibintu bisanzwe mugabo rero mu gihe umaze kumenyera ucyo usanga ari bisanzwe kanatsinda natwebwe mu gitabo cyacu cyeranda cha Qur'an ni nacyo bavuga bati Imana yaturemye twese ku mugore umwe no ku mugabo umwe iturema mu miryango myinshi kugira ngo intumbero yari uko twese tumenyana tumenye abandi aba atumenye ko wari umwirabure wari umuzu ngu wari umwarabu wari umuki ni niyo ntumbero kugira ngo tumenyane turabavukana twihanganiranire icyo rero tubisanga mu kigabane cya 49 ku murongo wa 13 Imana yoyo yaturimye kugira ngo bamwe bashamirane n'abandi ahubwo tumenyane tu umuntu avuga ikirundi uriya nawe akavuga igifaransa nico gusa niyo ntumbero ubwo rero abantu barakwiye kwihanganiranira ntihagire na kintu nakimwe cyo batirimutse ngo kubera ngira ngo wafise urukobagwe era wundi afise ugwirabura ika
muhanuzi wabona batari w'intara ya Gitega muri kigikogwa cyo gukurikirana ibikogwa vy'amashengero n'imisigiti bitandukanye muri no ntara hari ingorane muhura nazo izo nyene nizo twashaka nyene mudugire ko
murakoze cyane ingorane zo ziriho kandi naba barongoye amashengero barakweguza barazumva tuze turazitorera umuti bukebuke ikibazo rutugira niki iyo turiho turategura imigambi y'iterambere keshi na keshi abarongoye amashengero ntibaza kugira ngo nabo batubwire muri ryaterambere leta ibiriko amashengero navuga ati natwe turavyo tuzogira mu iterambere nimba turi kibanza cacu ugasanga rero muri ya myaka 5 twihaye amashengero ntiyaje kugira tubwira titi tuzugomba kuzokubaka amashengero ana tugomba zokubaka amashure ana tubazo kubaka ibitaro ana iyo rero ni intamba ya mbere kobera yuko iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'amashengero ntibica bigenda kumwe kobera muri cyagito cy'imigambi iterambere ntituba turi kumwe
ego pastor bamwe mu bakristo muwa mufise hariho ababa banyuzwe n'ijambo ry'Imana mbere bagatanga amaparsela yabo babasanzwe babamwo rimwe na rimwe niyahe bakavamwo nayo mashengero mugaca mutangura gukorera muri ico kibanza muri byo bibanza vyagenewe kubamwo abantu iyonye namwe murabona ko ari inzitizi muri iyo mihana nyene muwa mushizemo iyo shengero
mu gihe muturanye n'abantu batumva ukwizera kwanyu birashobora gutuma haba ikibazo ariko mu gihe muturanye n'abantu bumva ukwizera kwanyu kuri bo baranezerwa kuko baba baronse aho basengera hafi habegereye
muti ni vyari bikuye kuba ingorane ko bisanzwe
nibaza ko singorane ndende cyane ariko ikikuru no kwihanganiranirana nivyo niyumvira jewe
ni giki muntwaro muri ko murakora kugira bije mu rutonde
muri raporo ubushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha abarundi gukunda igihugu turabona yuko raporo basohoye dufise mu bucose amashengero ashika 500 aha muri Gitega twiyumvire tubaje mu makomine turabona ko dufise amashengero arenga nk'ijana cyangwa 200 ariko namwe ndaraba muri raporo twe fise kugira twemere ku ishengero rikaba ngaha mu ntara yacu riraduha raporo dutumiye amanama bakaza tukavugana mu mashengero twe tubona dukorana bakaduha raporo bakatubwira ibyo bakaba barakora ntarenga 50 ariko tubona yuko by'ukuri ari meshi gose icyo cyagitwereka iki aho bica bitugorira nuko tubona yuko ari amashengero by'ukuri avuka agakora mugabo
tutayazi ntwari tayazi tutazi ahari ko arakorera ibyo bariko barakora hari umucamwumva yuko umuti wa mbere uba yuko ishengero ryose rwuma gukora rikwiriza amategeko amategeko ariho kandi rije rikimenyesha kugira izokora neza ni intwaro twe tukemera tuti vyukuri ko twemera yuko leta ategamye mu vya madini idini ryose rije nta nabamwe twankira gukora ariko bakatubwira bati tuje gukora ibi kugira ngo nabanye bubace byo turasigura mana matugira tuti abo bantu turakora neza turazinanye gucyo twibaza uko atangana n'iyo subira kuba
turiko turasozera cher Said Mosi mu serukira ko mibu muri no ntara ya Gitega ni giki co kogwa mu ntumbero kwihanganiranira mu bijanye no kwizera kumumwe n'uwundi kugira bigende neza mubandanye umurimo wanyu
je niyumvira yuko ahanini hakwiye inyigisho kugira ngo umwe n'uwundi amenye ukwemera kumwe n'uwundi cyane cyane nko kuvyerekeye nk'idini yacu ya Islam hari ukuntu ivugwa ukuntu itari ivugwa na bamwe mu ntumbero bamwe nabandi bafise bigatuma rero abantu ugiye kuraba ukuntu bazi idini ya Islam biratandukanye n'ukuri nuko iyo dini ivyivuga canke uko vyanditse ivyo rero niyumvira ko ari intambamye kandi murabona nibintu biba mwisi yose nibindi bigatuma abantu biyumvira ikintu kwa kitari bigatuma na kwa kundi ko kuyikeka canke kutagomba yuko coba no ku ruhande rwiwawe bituma hajya rero kugira ngo abantu bihanganire no kumenyana iyo umuntu maze kumumenya biratuma umwihanganira cyane cyanke usanga yuko nibyo yokora bitaguteye amakenga cyanke kuko ubumuzi nawe akakumenya
pastori kibazo ni cyakindi nyene
nimvira yuko ikintu cy'ambere mu buzima bw'umuntu gishora kumuha gakiro kigakiro nahabaye nuko yemera kubana nabo batimvira kumwe nabo batavuga rumwe kandi akaguma ari wa wundi kandi akabana amahoro ku bantu bibira nitubwira twegwe ngo bishobotse bivuye kuri mwebwe mubana amahoro n'abantu bose
umuhanuzi mukuru wa buramatari kajambo kanyuma ko gusozera kubijanye no kwihanganiranira hagati y'abadastangiye ukwizera mufatiye kuri kino kiyago cuyu munsi
pasteur yavuze ati twihanganiranire mugu bose bagomba kurondera abanywanyi no vuga ku nguvu mwese kavuga ati ntegereza kuronka abanywanyi beshi ariko siko vyari kwibikwe komera twe tuvuga tuti nibarondera abanywanyi mugabarekiye uburenganzira bwabo bwo kwitorera idini bagomba kujako ico ni cambe ha mica nagomba kurangirizako hari ikindi jewe nk'umurundi tuvuga tuti tu ya akaranga kaje ku Burundi kaje imbere birantangaza z'ukuri amashengero se duvise ahigitega niho mvugira dusanga amazina bitwa ni gifaransa gusa ni cyongereza gusa tugaba tuti kubera iki bataza baragira bagire bitwa amazina y'ikirundi kugira n'abakirisu babo abanywanyi babo bumve by'ukuri ko ari amashengero yabo zubufasha kugira abantu bumve ko kwagwihanganira nk'abarundi bimeze neza mugamwe yitwa icongereza ubundi gifaransa gusa biratuma twe kuvyo twibaza umengo no kwihanganira zava bigorana murakoze
ego turasozereye kino kiganiro cariko kiremesherezwa hano mu ntara ya Gitega twe kumwe na pasteur Jérôme Ndayisaba umwungere mukuru warongoye ishengero rya Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega pasteur ndabashimiye kuntererano mwaduhaye muri kino gani
murakoze cyane ngira bashimye ko mwantumiye
Sheikh Said Mosi arongoye umujyango w'abaIslam hano mu ntara ya Gitega Sheikh turabashimiye kuri kano kanyamwe hayijwe rya America
ndabashimiye kandi murakoze
turashimiye kandi by'umwihariko umuhanuzi mukuru wa buramatari wino ntara ya Gitega mushinga ntahe nibigira Gerard turabashimiye namwe ku byimviro mwatanze muri kino kiyago
ndabashimiye cyane kandi shimira cyane vwadamerihe kuntu yitabanyagihugu twibaze uko no hanyuma ni mwashaka igiraniro nk'iki tuyi ngakubira tuzokibaye murakoze
turashimiye abadukurikiye nkuko mwavyumvise kuva mu ntango kino kiganiro cari kiremeshejwe na Raisa Liliane inamahoro mu ntara ya Gitega Diane nahazwe turabasubije mikro murakoze
urakoze nawe Raisa Liliane na mahoro bakoze nabari ko baratwumviriza Innocent Kimenyi na ingenieur muhinga bw'ivyuma nawe nyene bakoze bikora inka tuzosubire ejo nkaho twahereye ya nkuru y'u Burundi biriko rifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirana ry'abantu muraza gushobora kwikurikira mu makuru yacu yo hanyuma muranigwe mu banyino mu vyanyu.